Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Mutazama twiganje bya Radio Kulture kazema ko twateguriye zimwe mu ingo nkuru ziyagize. Ukine bw'abakozi n'ibikoresho n'ibimwe mu bihanzu gwego gw'ubutungane mu Burundi cyashikirije kuri uyu wa gatano mu nguru y'amakoranyiro mu Kigobe abere ibirori byo kugurura umwaka w'ubutungane wa 2025 ushinwa ko 2026. Abari nibwo ku mutumba rumotomoto mu mwonga w'uruzi kajeke muri komine mpande ntare ya Bujumbura n'ubaridoga ko ikibazo cy'amazi y'ukuvomera imirima yabo mu gihe cici cyanse gutorega umuti n'abamubavyi barereye ku ishure rya Mwunguzi komine ya Bukinanya n'ishure rya Rusororo ryo muri komine cy'ibitoke zompi zo mu ntara ya Bujumbura baratuye impungenge nibura ry'amazi yibonekeza kuri aya mashure. Tubafitiye n'inkuru y'imico kamangugo bya mabodi wa gatanu umunsi tukaba tubaganirira kubijyanye n'ingene abavyeyi basuzuma umugisha abana babo bazogira muri kazoza amakuru amenandi iri mu kanya sangwe ikaze.
Radio Indundi Culture.
Nge kubaye kaze murano makuru ubukene bw'abakozi n'ibikoresho n'ibimwe mu bihanze ugwego rw'ubutungane mu Burundi. Ibi byavugiwe mu ngoro y'amakuru anyiro mu Kigobe kuri uyu wa gatanu ahabereye ibirori byo kugurura umwaka w'ubutungane wa 2025 ushira umwaka wa 2026. Umukuru w'igihugu akaba yavuze ko abashikiriza manza n'abacamanza nubwo baba ari bake ariko bagakora neza mu gihugu akunguko kuboneka. Evariste Ndayishimiye akaba yibukije abagize urwego rw'ubutungane ko igihugu kidashora gutera imbere igihe cyose atabutungane buhari. Inkuru tubaza Jean de Dieu Nahimana.
Muri ibyo birori byo kugura umwaka w'ubutungane wa 2025 ushobora 2026 byabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kuri uwa gatanu umushikiriza manza mukuru wa Repubulika Leonard Manirakiza mu ijambo ryiwe avuga ko mu gihe abanyagihugu batakigwa canke bagateba gutunganirizwa ruguma ruruhombo arongera akavuga ko kenshi bishika ko amasura yanka kuza gutanga umuco hamwe n'abantu bama mu manza zidahera. Umushikiriza manza mukuru aranegura kandi ingendo yabamwe mubashikiriza manza basegesha intahe akanegura kandi ingondo y'abashikiriza manza bigenza nabi hamwe n'ubwinshi bw'abanyororo bwibonekeza muri kino gihe mu mabohera atandukanye. Eka n'umukuru wa sentare Ntayinyuzwa Gamariyeri Nkuru Nziza aravuga bimwe mu bitari bike bituma kiragahaze muri ico gisata. Nkuru Nziza akavuga ubukene bw'abakozi n'ibikoresho nk'amamashini nyabwonko abacamanza batoroherwa gushika ku rubuga hamwe n'abakozi bahitamwe kuva muri ugo rwego kubera gahembo gato. Yamaraha umukuru wa sentare Ntayinyuzwa arashima utwigoro twabamwe mu bagize ugo rwego bitanga. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimye ko abari muri ugo rwego ubwabo bemeza ko hakiriho abacamanza bacigenza nabi. Umukuru w'igihugu akemeza ko azi ko abakozi ari bake yamara akavuga ko vyobaye vyiza mu gihe abo bake boba ari beza naye ku kijanye n'abacamanza hamwe n'abashikiriza manza bahunga ico gisata kubera agashahara gato. Perezida Evariste Ndayishimiye abifata nko kudakunda igihugu. Umukuru w'igihugu asaba bari muri ugo rwego rw'ubutungane gukorana n'abajejwe intwaro akaba yongeye ahamagara abashikiriza manza n'abacamanza bose gukora bashira imbere neza y'igihugu kuko kubwiwe igihugu kidashobora gutera imbere mu gihe atabutungane buriho.
Arakoze Jean de Dieu Nahimana bari nibwo ku mutumba rumotomoto mu mwonga w'uruzi kajeke muri komine mpande ntara ya Bujumbura n'ubu baridoga ko ikibazo cy'amazi yo kuvomera imirima yabo mu gihe cici adakwiye gise ne chance gutorerwa inyishu. Bamwe mu barimyi imbere bidoga ko ari kudasabikanya ku rugero rumwe amazi make aboneka muri ugo ruzi. Ashikiza Mustantiri Mushasha wa komine Bubanza intara ya Bujumbura kuri uyu wa kane mukuru w'igihugu akaba we yagiranije nabi cyanyi abatumye ibikorwa byo kuba ku rugomero rwari kubakwa kuri ugo ruzi bidakogwa. Inkuru tubaza Olivier Kwizera.
Abarimyi barimira mu mwonga wegereye ugo ruzi bavuga ko gushika ubu iyo hageze kurima muci batoroherwa kubera amazi make muri ugo ruzi.
Ntambamye dufise ngaha ni ya manzi manzi iyo tuyakeneye kurima ibyici aratugora gose.
Ikindi abo barimyi kandi bidogera ni itunganywa nabi ry'isabikanya ry'ayo mazi make kuko bavuga ko hari abayaronka abandi bayabuze mbere bakanidogera abakozi babamwe muri abo ko boba bayagurisha. Izo ngorane zose zikaba kandi barasavye ababaserukira kubashikanira imbere icyo kibazo nk'uko abo barimyi babivuga.
Turavye n'imirima y'iwacu ubiruma turima bijya bavuga ngo byo kurima muci ngo barungise amazi ngo agiye kwanaguma umugabo abo bakozi bakayijandariza mu nzira ntashikane kwanaguma. Twebwe imbere y'igihe abashinga amateka kuva imbere y'igihe tubitorera twarigeze kubitura batubwiye ati mwebwe rindira byose tuzoshyira mu bugu tica hanze amaso nta nakime turabona
ikibazo cyitunganywa neza rya amazi y'uruzi kajeke kugira abarimyi barimira mu mwonga w'ugo ruzi boroherwe caranashikirije kandi umukuru w'igihugu na mustanteri mushasha wa komine ubanza kuri uyu wa kane igihuno yararamutse ashikirije icese amabanga
mwebwe habe n'igihugu turafise ibyo koshobora kugiranye n'icubahiro ku rugomero rwa kajeke yo dutere n'iteka nkuko yari yarukwa moriye ugasubira rukubakwa ku neza y'abanyabubanza
muri ivyo birori nyene umukuru w'igihugu yavuze ko umugambi wo kubaka urugomero gufasha mu kuvomera imirima utagiye mu ngiro kubera ko amafaranga yaragenewe ico gikorwa yanyurujwe president Evariste Ndayishimiye yagereranya abakoze ivyo nabicanye
ari abantu rero bagenda arabicanye nemwe yumvire iyo warugomero gwa kajeke rukunda aha ibubanza mwamwimbura ingazingane iki nemwe vyiyumvire kugira mubone ingaruka z'ubusuma nemwe yumvire kubesha ngo riko bubaka urugomero gwa kajeke utari kuragubaka amahera wayivye nemwe yumvire ingena barundi baba basigaye bashora ivyo kurya hanze mubona hari igihanga hose nkubu hasa n'ugwatsi rutoto
ibikorwa byo kubaka urugomero kuruzi kajeke gufashije mu kuvomera imirima bikaba byari byatanguye mu mwaka wa 2009 rukaba rwari kuvomera imirima y'imiceri n'ibindi bitegwa kuri hektare za babi 3000 mu kiyaya cimbo makomine ya Mpanda na Gihanga y'intara ya Bubanza mu ntunganyo y'intwaro yahora
arakoze Olivier kwizera bari imyibigitegwa cika wabo bo muri komine Kayanza intara ya Butanyerera barashima ko batanguye guhembwa amafaranga yabo kuva kuri uyu wa kane ku ikawa bashoye ku matonorero bisize ni uno mwaka nubwo biruko bavuga ko hari byinshi mu byo bategerezwa kurangura bitashobotse bitewe nuko aya mafaranga yatevye kubashikira bagasaba leta ko mu myaka ikurikira yo kuri bishoboka byose kugira ngo amafaranga aboneke kare kugira ngo bashobore kwikenura mbere bishobotse ko byaronka mu micibiri abandi bamwe mubayaze n'uruganda rw'amakuru
twabimenye guhera ejo kumbere ko frizi na kibingo batangiye kuyasohora niko kushatuza kuraho ko no musamera yo bari ku Imana ishimwaho na kanyamuneza nyene nuko twamaze kwinjira mu ngora ariko byumvikana ko tugiye kugabanya ibyo bibatse umuntu aragide neye zikengwa zoriha mugabo gashusanga kumbere bifasha umwanya muremure abantu gasa sakutora amahera ruko arambiwe nyene atacizere bari yafite byiza akosoye nyene kubuye amafaranga yamanya ruko muri mwe nawe zakugera ku mimbo yatwa
eh ga amafaranga ari ni byiza gose ariko muga cyashatse konona bino bindi ikintu cyashatse konona guhera kwitwa washoye mu kwa gatatu amafaranga ukayahembwa nk'uyu munsi urumva ikibazo kandi kidasanzwe ufise nk'abana bari ko barera mu mashuri ha twararinze kugurisha bamwe bamwe bibyi impene itari gushoka yarashotse ngo bivisamwe kurije kibiriraho hari umuntu abivuze nk'abana bane batanu batandatu kandi biga mu mashuri akomeye urumva nk'ayo mafaranga kugira abone icyo yateye mu ikawa zibaye ingorane kuko kwifuza nk'uko byomera ngo bahora baduhemba bwa mbere baduhemba mu isizeni gatatu atanga mu kwa gatandatu bagasubira mu kwindwi hageze mu kumunani mu kucyenda baba ariko barasozera abasigaye dukeye abantu babarikenuye bose
barimye bikawa bariko barayabaha bamwe bayarora turanezerewe none ko amahera adaheri oha hatiye nitwari kwiha niho leta itubwiriye ati ibintu birabonetse nu nka bimanza bari babuze ico bakoresha none n'abankubu nk'abana nabo bari babuze yo bajana isha makaye ku ishuri uduhuzo twabana n'utundi twankenerwa two mu rugo umva nta kuntu twari kugira bishitse ubu mahera yahoraza neza tukayaronkera kuri yezini nko mu kwezi kwa gatanu guheze twaba turiko turahembwa mu kwa gatandatu guheze tukaba turiko turahembwa ayanda akacaboneka nko mu kumunani mu ntango z'ukwezi tusaba ko boza batubabarira natwe kugira turonke ico dukoresha imanza n'abana umuntu akabitegurira hakiri kare ariko usanga kana kafise akadeni akaronka uko akari none ubu nuwaza kukubaza akadeni akagufitiye akubwira ngo sindahembwa akaca usanga nta kuri bo mwishure
Radio Indundi Culture
Bamwe mavyeyi barereye ku ishure rya Mwunguzi ryo muri komine Bukinanyana n'ishure rya Rusororo ryo muri komine Cibitokezo mizo mu ntara ya Bujumbura baridogera ibura ry'amazi meza gibonekeza kuri ayo mashure bavuga ko bafise impungenge z'indwara zifatiye ku isukurike zishobora gufata abana babo nikibazo kandi cyemezwa na bamwe mu bajeje intwaro bo muri utwo duce bano bagasaba ko amazi yoboneka umuryango utabara imbabare Croix Rouge yo mu Burundi fatikanye n'umuryango utabara imbabare w'igihugu cy'Ububirigi bamenyesha ko cyo kibazo bagiye kugitwararika ni mu gihe kuri wa gatano baramutse bashikiriza utuzu twasugumwe dushasha namazi meza kuri ayo mashure Diodone niyo yanzigamiye
ayo mashure yose ari muri ayo makomine yo muri iyo ntara namwe muyibonekeza mu bukene bw'amazi mu gihe afisa abanyeshuri baba 2005 abavyeyi bavuga ko bahangayitse kuko abana babo bashobora kwandura indwara zifatiye ku isukurike
imitumba anahari baba amazi mu masoko nyene mabi mabi mutukanye ku ntwa y'amazi abari mu masoko agarusha ko bari mu inzoka cyangwa ameze nabi usanga umuntu akarandura iki indwara rero usanga bigende bitameze neza
eme harabuze amazi meza kose kuko turagenda kuvoma nka saa munani tukaba tutarataha twagiye saa moya z'agatondo leta yodufashanye ni kaduha amazi kugira ngo natwe turuhuke urugendo rwo kuvoma
ubwo bukene bw'amazi muri ivyo bice buremezwa kandi n'abarongoye amashure hamwe n'abajeje intwaro uburongoye komine c'ibitoke eroje na jeneza asaba ubufasha na naryaye makomine afisa mikoro mayo kugira ngo aranguri iyo migambi
turakengurutse bimwe bivuye ku mutima mbere munagure kugira ikiyaya cyose ca Rusizi uhereye hariya mu Rukana ukaza mu Rugombo ugashika no mu cibitoke bashobore kuronka amazi meza kuko ariyo ngorano ubu ihanze ikiyaya ca Rusizi anacho gituma mubona ngwara yakorera itavyorosha
umunyamabanga mukuru w'umujyango utabari imbabare mu Burundi kwahuje Anselme Katiyunguruza amenyesha ko uyo mujyango giye kwicarana n'ababijejwe mu gihugu girango barabire hamwe ivyihutirwa mu bijanye n'isuku n'isukura
nariko ndasata cya leta ndazwe ibisata bya leta byose bizoterukirwa twicare hamwe turabe tino ni vyo dofise turiko tukoresha gute umugende w'amazi ushizweho ntubushizweho Burundi ntubushizweho muzomara imyaka ijana n'amajana abiri ubushizweho kugira ngo uzuragendegwa kenshi ndiko ndabibwira abahinga bo kwa leta bazi by'amazi kudusumbya kugira ntiwononekare na gatoya kuko wononekare na gatoya cakiza korera cyacinjira kandi kikinjira kitanadodoye
icegera cuserukira ububirigi mu Burundi akabajeje ivyo gufashanya Arnold iyo yemeza ko uwo mugambi wo kukuronsa amazi meza abanyagihugu bo muri ico gice uzobandanya kugira ngo izo ndwara ziturutse kwisukurike nka korera zigwanywe ishure rya mwunguzi rikaba ryaronkejwe niyo miryango mpuzamakungu utuzu twasugumwindwi hamwe n'ikibanza kizokwifashishwa n'abigeme bari mu butinyanka na ishure rya Rusororo rikaba ryaronkejwe igitoki imwe kirika amabomba atandatu
Dodone niyo nzigamiye bamwe mubegwa n'igisata cy'inyigisho baranegura ibibazo bimwe bimwe bicibonekeza muri ico gisata bimwe muri ivyo ni nk'abana bashobora kwemererwa kunguruza kandi bafise amanota make cyane abo bibaza ingene iterambere ry'igihugu ryo kunda igihugu kidafise incabwenge babona ko igisata c'inyigisho cyabwa agaciro n'ivyankenerwa kugira igihugu kiramura abantu bafise ubumenyi bukwiye bushikira ngandi mvuyo bujeje harimo inyigisho buvuga ko hari cigwa cakozwe icegeranyo cacu kikaba cerekanye ibibazo biri mu gisata c'inyigisho mu Burundi hamwe n'ivyokogwa kugira ibyo bibazo bitoregwe inyishu n'inkuru tubaza Claire ya Kankundi
Abo begwe ni gisata c'inyigisho nk'umwigisha wa kaminuza Evariste Ngayimpenda yerekana ko nk'urugero rw'abaheza amashure rujanye na politike y'igihugu ariko ivyo ko biterekana ubumenyi abana baba baronse mu ishure
urugero rwo kurangiza amashure muri ibi bihugu byacu rujana na politike ntawo bisa bisaniye n'akanovera k'inyigisho canke ubumenyi Leta ishobora gufata ingingo y'urugero rwo kurangiza amashure rungana n'ibice 50, 60 canke 70 kw'ijana. Icibikora mu kureka abana bakamenya bafise amanota 30 canke 40 kw'ijana. Aho rero arashobora no gutogwa ikibazo muri ubwo buryo.
Ariho David Ninganza wo mwishira hamwe gita ineza y'abana Sojepay Burundi abona ko ataterambere rishoboka mu gihugu kidafise incabwenge.
None vyikuri hari terambere bitagira incabwe mbega priorité pour le pays ni iyi hariho iterambere mu gihugu mu gihe education mu gihe kurera ibibondo atari priorité
kubwo umwigisha wa kaminuza mu bijanye n'intwaro Simeon Barumwete igisata cy'inyigisho co habwa agaciro
nibaza rero yuko education ari kuyiha agaciro ari kuyiha une place stratégique hama bikajana effectivement na budget na cyane cyane mu bisata bihambaye cyane cyane by'ubuzima by'igihugu muri ibintu bijanye na formation professionnelle aho hantu turacyafise bavuga inguvunge kugira turonke abantu bafise ubumenyi ubushobozi muri ibyo bintu by'ubuhinga dukeneye kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere mu bisata bitandukanye.
Atanguza umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2025 ushira ibihumbi 2026 mu ntara ya Butanyerera muri uku kwezi kw'icenda, umushikiranganji mu vyajejwe harimo Indero François Habyarimana yaremeje ko ico gisata kirimo ibibazo, aranatanga n'inyishu za bimwe bimwe muri ivyo bibazo.
Harashizweho n'umurwi w'abahinga kugira ngo udusuzumire akanovera k'inyigisho ziriko ziratangwa mu Burundi. Uwo murwi waratanze raporo ikomeye cyane yerekana ibibazo dufise mu gisata c'inyigisho mu Burundi, eka kandi n'ivyokorwa kugira ngo ibijigajega bitorerwe umuti.
Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2025 leta y'u Burundi yarashinze ko abana biga amashuri mato mato ata mafaranga atanzwe.
Amakuru avuga amagara y'abantu ingorane z'ibikoresho n'abantu bataratabura ibimenyetso by'indwara z'umutima ni zimwe mu ntambamyi zigituma abagwayi b'umutima mu Burundi batitabwaho bikwiye. Bishikirizwa n'ishirahamwe ry'abaganga b'Abarundi bavura indwara z'umutima mu ihuriro rigira icenda rijanye n'ubuvuzi bw'indwara. Iryo shirahamwe ryatunganije kuri wa gatanu hane Bujumbura. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bumenyesha ko impande zose zigiye hamwe kwakira abagwayi b'iyo ndwara byo kwisonunura. Ni nkuru tubaza Jotan Iratuzi.
Muganga Nyamuzangura Constante arongoye ishirahamwe ry'abaganga b'Abarundi bavura indwara z'umutima aremeza ko mu Burundi hakibuze ibitari bike kugira ngo umugwayi canke ubufise ibimenyetso vy'indwara y'umutima yitabweho.
Mu gihugu cacu gushika no munsi nta buryo turatunganya bwo gushobora gufasha abantu bagize ubwo bubabare mbere y'uko bashika kwa muganga, ibyo bita prise en charge préhospitalière. Hanyuma ikindi naco nuko niyo bashitse kwa muganga kenshi bashika batevye ugasanga birashobora no gushika ugasanga ntushobora kubafasha. Hanyuma ikindi naco nuko niyo bashitse kwa muganga hari gihe bashika mu ma urgence, ni ukuvuga hajya kwa muganga bashikira ugasanga nta buryo bukwiriye bw'imiti canke bw'ibikoresho bwo kubafasha kuvugwa neza. Hanyuma niyo baburonse naho ugasanga bisaba yuko basubira kubarundika hanze kwivuza.
Aha muganga Nyamuzangura Constante arabona ico kogwa kugira ngo kwitaho abarwaye umutima habe mwakarusho.
Twashoboye kuvugana ivyo twokora haba ku rwego rwa communauté mu bantu bakamenya ibimenyetso bikomakomeye byotuma baje kwa muganga bitura ubuvuzi. Ikindi twavuganye nuko dushobora gutangura kwiyumvira gushiraho uburyo bwo gushikana abarwayi bagize ubwo bubabare kare kuvuga mu ma urgence, hanyuma no kurondera imiti n'ubuhinga bwa none bugezweho kugira ngo dushobore kubafasha hakiri kare.
Muganga Olivier Nijimbere umunyamabanga ntagayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko igihugu cafashe intumbero yo gutorera umuti ivyo bibazo ariko akabasaba kuja hamwe.
Turi hamwe turashobora gukora imigambi, twaramaze kubikorana n'ibitaro by'akarere, twaranabikoze mu biteramo byo gufasha mu by'ubuvuzi. Turashobora kuraba kandi icyo tukorera hamwe kugira ngo n'abari mu ntara bashobore kuvugwa byoroshye.
Naha tabiharuro bihari mu Burundi, muri Afrika no ku isi, indwara z'umutima ziri mu za mbere zihitana abantu benshi.
Arakoze Jotan Iratuzi mukanya ni nkuru y'imico kama.
Radio Indundi Culture, inkuru y'imico kama.
Mungu ni mshikamoto wa chini zemi sioshe kuwagata na muzi tuaganiira ingena bavyeyi basuzuma umugisha abana babo bazogira muri kazoza. Nikodemu Habiyambere itaye mico n'imigenzo vy'Abarundi asigura ko umwana bamuha umurima canke igitungwa kugira ngo barabe ingene bitera imbere. Ngo Munyakaranga ariko asigura ko ari n'inzira yo gukundisha abana ibikorwa n'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Alice Ndayizeye, ikaba ari inkuru tubasubiriyemo.
Mu miciranga Abarundi abavyeyi barafise ivyo bakora mu gusuzuma ko abana babo bazogira imigisha muri kazoza. Aha Nikodemu Habiyambere akurikiranira hafi imico n'akaranga vy'Abarundi arabisigura.
Mu mico n'imigenzo y'Abarundi, Barundi barashobora kuraba yuko umwana ashobora kuzogira imigisha muri kazoza. Nico gihe rero hariho utuntu tumwe bashobora kumuha, barashobora kumuha kibara gatoya akakarimamwe kugira ngo barabe yuko ibyo ateye bizokwimbuka, canke barashobora kumugerageza bakamuha igitungwa gitoya yaba nk'inkoko canke impene canke intama, hanyuma bakabona ati iki kintu citirwa naka
igihe babonye urugero vyimbutse ko canke biteye imbere baraheza bakabona ufise umugisha kurusha uwundi
hanyuma bakaraba mu minsi cungutse yabankuwo murima bakaraba umwembu vuyemo canke nk'ico gitungwa ukuntu carondotse ico gihe rero barashobora kubona ati naka muri aba bana dufise tubona ko afise imigisha gusumba abandi cyarashobora gushika umwe bakamugabira n'uwundi bakamugabira muga umwe bigakunda uwundi nawe bikanga barashobora kugabira nk'igitungwa kigapfa barashobora gutera nk'imbuto mugenzawe ikibare yarimye wewe kikimbuka uwundi nawe ntiyagire umwimbu uboneka aho baca babona ati naka ari n'imigisha gusumba naka
Habiya mbere asigura ko ari n'inzira yo kwigisha ibikorwa abana.
Mu byukuri cyari kimwe cyo gukundisha n'ibikorwa umwana. Haje ikintu maze kubona ko ari gwawe uragukwikirana gusumba. Kugeza nk'igihe washobora kuvuga ati genda murime mw'abana haryanye babona ko muri ku murimo ira hamwe hari habanebwa. Mugabo rero wewe uzi ko ari gwawe baragukwikirana gusumba. Ubunebwe bukakuvamo kubera uvuga ati iki kintu n'iki wanje reka nanje ko mama mbona canke papa zo kimbura haryanye ndikananje ndabigane ndabe hariho ni ibintu byo gukundisha ibikorwa abantu kugira ngo umuntu akure yibako
niyo bishitse akagira umwana ibikorwa bitariko biratera imbere baramutera intege kugira abandanye agerageza amahirwe mu vyakora
umwe wese baraguma bamubwira ati uyu mwaka urabona yuko bitakunze ntibashobora kumubwira ati nta migisha ufise bashobora kumubwira ati uyu mwaka natwebwe nta mwembe twaronse ngira ngo mu mwaka uza icyo rugenze neza tuzokwimbura nawe nyene urumva baguma bamwereka yuko bamukundisha ibikorwa kugira ngo abone nuko uyu munsi agume arondera kuko uyu munsi urashobora kunanirwa ejo ukabishobora
uwo munsi uwo mugenzo urabandanya cyane cyane mu gihugu hagati kubera uko igihugu gitera imbere ariko n'imico itera imbere mu bisagara naho abana bigishwa kwitwararika ibyo kwiga cyane cyane mu bisata bikomakomeye
arakoze Alice Ndayizeye Ndana mutuko twateguriye duciye cyasozerera mwakoze mwese mwateze amatwi mugira ibihe byiza murakoze
Ejid Nahayo